Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti mwese moduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ikibazo cyaho ibiganiro bihuza abarundi byagombye kubera gikomeje kutavugwaho rumwe n'abarundi batandukanye. Ibi ni mu gihe Michel Kafando, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi, akomeje guhura n'abantu batandukanye abashakamo ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. Bamwe mu bo bamaze guhura barimo abanyapolitike n'abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike. Hari bamwe bamaze kumusaba ko ibiganiro biyoborwa n'umuhuza Benjamin Mkapa byahagarikwa, ingufu zigashyirwa mu biganiro bibera mu gihugu. Hakaba n'abandi bifuza ko ibyo biganiro bikomereza hanze y'igihugu kandi ntibigire uwo biheza. Twabibutsa ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 7, umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza gutangiza ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa 7. Ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku ruhare amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akwiye kugira mu gufasha kugarura amahoro n'ituze mu Burundi. Abatumirwa bacu ni Gilbert Bekonjangwa, uyobora ishyirahamwe Onolop Burundi rishinzwe gukurikirana amatora imbere, muri yo na nyuma yayo. Bwana Beko, turimo turagerageza kumushakisha kuri telefoni, nitumubona ubwo turamuha ijambo. Turi kumwe kandi na Bwana Gabriel Rufyiri, no umuyobozi w'ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta. Ikaze mu kiganiro muri isanga, Bwana Rufyiri.
Cyane.
Nk'uko maze kubivuga mu kanya, Michel Kafando, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi, arimo arahura n'impande zitandukanye mu bibazo by'abarundi. Izo mpande zirimo n'abahagarariye amashyirahamwe ategamiye kuri leta cyangwa se adafite inyungu za politike. Muri ayo mashyirahamwe harimo n'ishyirahamwe muyoboye, ndetse intumwa zanyu zikaba zarabonanye nawe. Icyo mwifuza Kafando yakora ni iki, Bwana Rufyiri?
Cyo twifuza yuko intumwa idasanzwe mu nyamwanga mukuru wawe niyokora, nuko yofasha kandi yaranavyemeye kugira ngo amahoro agaruke n'ingoga cyane mu gihugu, kugira ngo abarundi baje kugwa by'iterambere. Ivyo nivyo tumusaba. Nta kindi kintu na kimwe gihambaye dusaba, n'ico cyonyine tumusaba yuko yofasha, akoresha ubuhinga afise, uburyo afise, agerageze kugira ico no kwita mu gifaransa kudekortika, kuraba inyungu z'abantu zinyegeje kugira ngo izo zibanze zishwe ku ruhande mugabe inyungu z'igihugu n'abanyagihugu abarizo zije imbere. Ivyo rero twibaza yuko uya ntidukeka ko ivyo bizoshoboka, kuko uravye ingene afise umwete, umwanya twamaranye mu hijya yejo vyarerekanye neza yuko afise ishaka ryo kurondera gutora umuti w'ibibazo agaca rera fatakanya na Mukapa hamwe n'umu president w'Uganda abo bantu bose uko ari batatu n'abantu bayoboye ibihugu kandi nkababiri bo barakurikiranye ibibazo by'u Burundi kuva twibaza rero yuko n'ukuri hamwe ibibazo bitotora umuti mu Burundi sinibaza yuko byo bari ibintu bitumvikana.
Bwana Gilbert Beko Njangwa, turi kumwe kuri telefoni noneho, uyobora ishyirahamwe Onolope Burundi, nawe urumwe mubahuye na Bwana Kafando, muvugana ni ibiki mwebwe nk'ishyirahamwe ryanyu mwamugerejeho yababwiye iki?
Ego murakoze, tubanje kuramutsa abenegihugu b'Abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza. Nongera ndamutsa na Rushiri, turi kumwe ku murongo. Twagomba kubabwira neza ibyo twashoboye kumubwira nyenicyubahiro umuserukizi wa umunyamabanga mukuru wawo ni mu Burundi. Ibyo ntumwa rero ni ntumwa ikomeye cyane kandi ifite uburambe mu buzima bwa politike na hariya mu gihugu ciwe Kabuki nafaso yagize ingorane nyinshi mugara azifatamo neza. Twaramushimiye cyane yuko yaduhamagaye, hanyuma turamubwira ko dushigikiye cyane ibyo umunyamabanga mukuru wawe yamutumye gukorera mu Burundi, ko kandi tuzomufasha kugira ngo imirimo ashinzwe azoyishyire mu ngiro neza. Icyo twamushikiriye twaramubwiye yuko twebwe aho tugeze amaso yuko mu Burundi hari amahoro, ibiganiro hagati y'abarundi ko byabaye mu gihugu hagati, kandi abarundi baronse umwanya wo gushikiriza ibyiyumviro byabo atanumwe avuyemo ubwoko bwose n'abanyapolitiki ko bashikiriza ibyiyumviro byabo, yuko rero ubaho bigeze ari uko mu guhinyanyura ibyiza nshingiro ari ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose, kandi yuko bitegerezwa gukorerwa ko iby'abenegihugu bashaka. Hanyuma turamusaba yuko ahubwo yotubera mu ngoro akaduhagararira mu makungu akamenyesha abanyamahanga bari mu gihugu hagati no hanze yuko mu Burundi hari amahoro, yuko abanyapolitiki bari hanze ni ba Kenya, kandi nabo nyine yuko yogerageza akamenya abari bo, kuko benshi baratashe abandi nabo baba basigaye hanze bafise ama nationalite donc uburenganzira bwo kuba muri ibyo bihugu, bafise ama nationalite abiri, nukuvuga yuko babayo kuko babishaka ariko ntibabayo kubera yuko baturatujwe na leta cyangwa yabangaje. Duca turamusaba yuko aboba babona yuko batinya gutaha kubera ubwoba, yuko yovugana na leta y'u Burundi akavugana n'abahuza nyenicyubahiro Yoweri Kaguta Museveni n'icegera ciwe ko facilitateur nyenicyubahiro William Mukapa, bakumvikana n'abaprezida bo muri aka karere ingene bokengira umutekano abari hanze bashaka gutaha bagataha, kuko ku bwa Onelope Burundi turabona yuko bamwe naho baha ababacungera ko batemera batazokwemera gutaha kuko bafite yakazi, abandi nabo basanzwe ari batagiye bagiye gukora akazi, abandi nabo bagiye basanzwe bagiye iwabo.
Kubwawe Bwana Njango, kubwawe
twaciye tumusaba yuko ibiganiro byogaruka mu Burundi abo bikabera i Bujumbura kugira dutegurire hamwe amatora yo mu 2020, hanyuma rero ikindi twamusabye yuko twari twaranagisabye n'imbere yuko impunzi zotahukanwa byihuta izishaka gutaha zigataha, haseri kabijamo n'abaprezida muri aka karere muri yose bakabijamo kugira ngo batandukanye abakurikiranwa n'ubutungane n'abari mu buhungiro atangorane bafise zindi z'ubutungane.
Bwana Njangwa guma ku murongo, guma ku murongo. Bwana Rufikiri, wumvishije ibyo Njangwa avuga? Aragira ati igihugu gifite amahoro, abanyapolitike bari hanze y'igihugu ni bake, n'abandi bariyo nuko bariyo ku bushake bwabo, ariyo mpamvu avuga ngo ibyo biganiro bikwiye kwimurirwa mu Burundi. Gira icyo ubivugaho.
Ibyo tuvuga nibaza ko tubwira abanyagihugu, Njangwa arabizi kuko turamaze kubivugana kenshi cyane, nuko ibyo Njangwa avuga nawe ndazi ko atavyemera, fa kubivuga gucyo gusa arazi ko atavyemera. Turamaze kubivugana kenshi cyane kuko nta igihe ariko aravuga yuko ibiganiro vyobera mu gihugu.
Bwana Rufikiri buretse mumaze kubivugana akavuga ko atabyemera?
Oya, turamaze kubivugana kenshi, nibaza ko tobihakana haba ibujumbura haba kwa
reka rangize. Bwana Njangwa reka Rufikiri akomeze igitekerezo cye, hanyuma nawe ndaguha umwanya umusubize. Urakoze cyane.
Nibaza yuko Njangwa tumaze kubivugana kenshi, hari ibyo Njangwa avuga nawe nibaza kuri mwe narimwe batemera, kuko haba Bujumbura ariko ndavuga ko tumaze kubivugana, haba Arusha turamaze kubivugana, n'ahandi hishe duhura turabivugana. Kandi ingena abivuga wewe urumva kumengo rimwe na rimwe haraho umenga abayahindutse nk'umuvugizi yahindutse nka Philippe Nzobonariba, ndabivuge gucyo wumvise ingena avuga. Mugabo n'uburenganzira bw'ibi byose no bimuhora, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro ciwe. Nico gituma naje we nemera ko tubivugana nkashikiriza ivyo ishiramwe rikome n'abandi twiyumvira. Rero ico novuga ku byo ashikirije nivyo uko niko Njangwa abivuga, niko yanabivuze abibwira umunyamabanga intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONI idasanzwe nyine cyubahiro Gafando. Mugabo abandi nabone baravuze, nibaza yuko abizi ko abandi bavuze baravuga ingene byogenda, n'ishyirahamwe urikome naryo ne ryaravuze. Kandi turatanga n'amadokima, twe tuvuga tuti ibiganiro kugira ngo abantu bishobore kubafasha bose byoguma biberaho byariko birabera. Mugabo ntibyose ntibyoherera hariya, nuko huboneka icyo twokwita amasezerano y'intangamarara, hanyu bigaca biza mu Burundi hajije kuboneka amasezerano y'intangamarara, kuko ibizokorwa byose bizoshirirwa mu ngiro ibujumbura, ntibishobora gushirirwa mu ngiro hanze y'ibujumbura, ko ntibyoshoboka. Aho niho duhuriza na Beko, mugaho dahuriza kuvuga ngo uno munsi ngo nibahindura ibwizwa shingiro, arabona ingene ibintu bimeze akavuga ngo ibiganiro nibabizane ngo abantu bari hanze nabagiye kurondera akazi. Jewe nibaza ko hamwe umuntu nyene yiregagiza ukura kuzi arazi ko hari abantu 500,000 hafi bari hanze kandi bagiye mu imyaka ibiri heze abo, kandi ndazi ko n'inshuti za Beko zirimo. Ibyo rero sinumva ko bose bariko baramwumviriza yobabwira ko bagiye kurondera akazi, yuko hari abantu bagiye kurondera akazi imahama, hari abantu bagiye kurondera akazi muri inakivari, muri ya makambi y'impunzi yo mu Buganda na mu Rwanda, muri Tanzania. Jewe sinzi ko mumbariza be kuko abo bantu bose bagiye kurondera akazi. Icyo nicyo kibazo cya mbere nobanza kugira numve neza ko byishura kugira ngo bavuge ko bagiye kurondera akazi. Rero nicyo gituma nibaza yuko Beko n'ukuri turakunda kubiganira ko kenshi, mugabo nibaza yuko ngaho harutahuriza na gatoya, kuko nibaza batoro nk'isiguro. Hanyuma mu guheraheza kuciyumvira avuze ngo ibintu byose bimeze neza, kumera neza bivana n'uraba burya amahoro. Ndababwiza ukuri, murabizi hari umuhinga yitwa Maslow, Ibrahim Maslow, ni umuhinga w'umunyamerika yagize ivyigwa byinshi cyane ku mibereho y'abantu avuga atanga inkingi zishaka kuri zitanu mwizo nkingi zitanu avuga ibintu bituma umuntu yumva ko yorohewe mu buzima arashiramo nico bita ngo bezwe de sécurité rero mu bisanzwe umuntu wenyene wamenya ko afite umutekano cyangwa atawugira iyo rero umuntu wenyene hariho n'umuntu yiruka atakimwirukanye hakaba n'uwundi yiruka yigiriye ibintu cyangwa kubivanya n'ivyo yabonye ama traumatisme yagiye arabona rero umuntu wenyene ubwite kiwe ni wamenya ati mfise umutekano cyangwa umutekano bibeko cyangwa uwundi ari wese ashobora kuvuga ngo ndafise umutekano ngo nuze ngo yego nibyo kubivuga ni byiza mugabe igihe abatarabona uyo muntu wenyene ko umutekano atawufise siniyumvira yuko hari uwundi muntu numwe uko yitwa kose uko asa kose uko ari kose avuga ngo wewe ngo umutekano ura ngo urafise umutekano ibyo nibishoboka nibaza ko yogenda beko kuraba ibyo muhinga Maslow yavuze nibaza ko yosha tahura nzi cyo ndiko ndavuga
urakoze cyane bwana Rufyiri nawe guma kuri telefoni bwana Njangwa ndaguha umwanya mu masegonda make cyane usubize ibyo Rufyiri yarakuvuzeho hanyuma nanone ugira icyo uvuga kuri ingingo asorejeho avuga ngo umuntu kugitike niwe umenya ko afite umutekano ntago arundi ugomba kubimubwira cyangwa se kumuhitiramo ko uwo mutekano ufite
egome urakoze ikintu cyonyene numva yuko tutoshora n'ukumvikana ko nuko jewe tutavuganye yuko tumaze kuvugana uko rya bivuze se nirwa ndabisubiramwo mugabo igikomeye nuko yo yari kuvuga ati abari hanze bakeneye gutaha abanyapolitike naba ati abo bantu rero barambiye yuko batagira umutekano batinya leta y'u Burundi ninaka akabavuga kuko muri politike nta gucanga ibintu ibiganiro byaraheze hasigaye bande batarataha ibyo akabivuga hanyuma mu nyuma akavuga akareka gucanga ibintu gucanga impunzi ibihumbi 500 bari hanze atanaharuye atazi n'abari hanze nyene bangana
ariko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abarundi barenga ibihumbi 400 bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi iyo ni imibare ifatika yashizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwa Nabeko
nabyo nyene no kubiraba neza nabo nyene harimo muri bo abakeneye akazi baguma babunga ibitigira bitagira umutwe n'amaguru twe twofata yuko ahubwo botandukanye izo mpunzi zahunze ubwoba zigataha kuko zahunze atangwani hari dotaha icyo duhurije ko ariko kiriho ni uko umuntu wese ataha ku bugombe bwiwe icyo ndagishigikiye udashikeneye gutaha naho hariho amategeko mpuzamakungu ashyigikira impunzi muri icyo gihe adashaka gutaha araguma yari gushika aho azobona yuko umutekano wiwe mu mutima utunganye akavuga ati jyewe ndizeye yuko ninataha taco nzoba abanyapolitike nibo tuvuga cyane cyane kuko nibo batumye abo bantu bataha bambe bahunga abo bantu benshi ariko aravuga bahungishijwe n'abo banyapolitiki dushaka rero kumenya muri abo bantu babahungishije ni bande bakiri hanze Rufyiri abavuge amazina yongera avuge n'icyokogwa kugira ngo abo bantu avuze amazina bashigikigwe n'akarere abakuru b'ibihugu bo muri aka karere umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawoni bafashanye kugira ngo abo bantu avuze amazina baronke umutekano batahe kuko twebwe ntidushaka yuko hari umurundi n'umwe aguma hanze dukeneye ko bose baza ni mu gihugu cyabo mugabe ibyo mvuga ndashobora kubyemeza ndashobora no kuvuga n'amazina y'abantu nzi naho bobaho umutekano batotaha abo ndabazi mugabo ntibikenewe ko ndabavuga ariko ndasabye yuko rufiri nk'umuntu ari mu mashyirahamwe adahana ibyicaro bya politiki uko abivuga agiye turazi nayo kandi turakundana nta ngorane n'imwe dufitaniye atanga impanuro zubaka bireka kuguma zidindiza abantu hanze kuko twebwe mu mashyirahamwe adaharana ibyicaro bya politiki icyo tugiyeyo no guhanura ni ukwerekana amategeko nge nakora tukasaba yuko amategeko akurikizwa mugabo ntitugume dukikiza dukekeza tuvuga ngo ujya ngo kubera afite ingufu naneshuye oya tugasaba yuko abo banyapolitiki bataha abavuga ko nge nta nabo mbona nta nabonzi kiretse abakurikiranwa n'ubutungane abo nabo rufira kemeza yuko amategeko yokora abo bantu bagacibwa imanza hakurikizwa amategeko mu nyuma nk'ibyo twasabye ujya mu banga mukuru wa ONU aserukira umunyanga bambe Michel Kafando ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi twamusabye yuko ONU itohirahira ngo ishigikire kudahana kuko kudahana ni ikintu kibi cyane kandi sabe yuko abakoze ibyaha bose bashobora kujya imbere y'intahe hanyuma bagacibwa imanza ngabo impunzi zigataha.
Urakoze Bwana Njangwa, urakoze
abandi b'abanyapolitike batari mu rwego rwo gukurikiranwa n'ubutungane nibatahe nibareke kuguma babesha abantu babanyagihugu ngo hari intambara bakitwaza ibintu byinshi cyane kugira ngo bavuze yuko amatora y'2020 ategurwa bavuze ko igihugu kibandanya gitwagwa neza kibandanya abarundi barime bimbure badandaze bunguke bigisha abana twebwe ibintu byose bikiye mu gikenye nta kintu na kimwe abene igihugu bagikeneye yewe nk'umuntu akurikirana amatora uwo bita observateur indépendant ndasabye yuko rufiri yumva yuko yotaha nawe nyene akaza mu Burundi tugafadikanya gucungera amatora y'2020 kuva mu ntango bakiriko barayategura hagati muri yo ariko araba n'inyuma yayo tukazoraba amatati yo mu matora tukagira ibyo dushikirije nk'abagabo nk'abashingantahe nk'abantu bafise ijambo ntihagire umuntu dusubira guteranya n'ubundi.
Bwana Njangwa
cyangwa umunyagihugu wese cyangwa umunyapolitiki uwo ari we wese cyangwa uri mu mashengero aserukira amashengero amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abanyapolitiki bigenga bose n'abari ku butegetsi ibyo nibyo Onerope basaba kandi nibyo najyewe Njangwa Gilbert Beko ndabasaba.
Mugerageza ariko kujya muhina amagambo kuko dufite umwanya muto kugira ngo tubone ukuntu abantu bose tubaha umwanya wo kugira icyo bavuga. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza aba batumirwa bacu. Bikorimana mwiriwe neza. Mwiriwe Bikorimana.
Mwiriwe neza.
Gabanya radio yawe, uri hehe?
Ndi Matana.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje mere kuri kintu gitoyi, umuntu afite umubyeyi mubi aramwuba. Amahitaje kumwubaha tuve ngaha mu ndiri y'Ikirundi twavuze twubaha ababyeyi ukameze kose ukamwubahiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wamwubahirije Burundi kuko iyo tudaherwamwo twatewemo amabwire mabi n'abazungu badupima amazuru badupima rero politiki yacu yatiteri ihindukira uko nyene iza politiki igoye ntiyumvikane nicyo gituma ubu rero kubera sisi cyabwenke nyinshi bareke bajya bize nabo bakorane n'abize bakabyigira hamwe bareke kuguma basabahunga undi akatoriki usanga bari kwakira nkaninde baba bari kwakira nkaninde nayo ndinde abarundi basa bitwemera batabasekana tukajya tujya ku murongo umwe nubu muri ko muravuga ibyo bijyanye n'abahunze yesi sebene mama bahundira cyaba tane bose bako basaba yuko no barumvirikije kugira bagaru nange nasika nabarumvikira nyati nkatete ntibaze bakasabane ndango base kuba wase kuba rekura muyo nkagena no kubaraba ndiye kubaraba kanye bira kubazoza basinzira gutoroka bitanga yena sanze ipolitike y'u Burundi yaba karamafunga zigiye bajya bajya hanze guhunga ibintu byarahinzwe tukaba tubashyira igihugu cyacu.
Urakoze cyane, ibitekerezo byawe birumvikanye. Bwana kuri telefoni dufite na Muhammad, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, murakomeye.
Ego uri hehe?
Ndi ku mugwa mukuru w'Ubujumbura muri zone Kamenge.
Ikibazo cyawe?
Ego ikibazo cyanje muremure no dusanze tubaye twitaterwa n'amakenga n'abanyepolitike bamwe bamwe. Mwebwe bisanzwe abantu benshi barahunze igihugu bitewe n'abanyepolitike bamwe bamwe bakuba kurondera inyungu zabo. Twe tusaba bamwe ngo bahunze igihugu ko bogerageza kugahuka mu gihugu ko genda umuntu umwe igihugu basanzwe. Mugabo muremure turabonera hafi ibibazo n'ingorane zitandukanye mu gihugu, ama tukaheza tugategura kazoza mu gihugu cyacu, kuko muremure bari hanze baguma bavuga amajambo yo guturira igihugu. Mu gihe hari amajambo yo guturira igihugu, sinyumvira ko turiko turarunga umutekano bamwe bamwe bari hanze kandi babandanye bavuga nabi. Mu bisanzwe ubu mwanya igihugu kiratuje, amajambo make kwari gusaba gusabanyepolitiki bamwe bamwe badakurikiranwa niza zarakuzwe mu gihugu ko butakubwiye dutunganye igihugu cyacu.
Urakoze cyane. Urakoze Bikorimana na Muhammad, bose basa nkaho batangaga ibitekerezo. Hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Afazari Pasteli yagize ati amahoro azaboneka mu Burundi ariko buri wese aretse kureba inyungu ze bwite, akareka kwita ku nyungu z'ubwoko bwe, akareka guharanira agace aturukamo, ahubwo Umurundi akumva ko ari umurundi mbere yo kuba ikindi icyari cyo cyose. Abanyapolitike bagakunda abaturage, abaturage bakibona muri politike bakubaha abayobozi, abayobozi bagakorera rubanda, naho ibiganiro byitwa iby'amahoro bizahoraho ariko nyamara nta kizavamo. Ngo Imana ikomeze ibe hafi y'Uburundi. Bwana Rufyiri, gira icyo uvuga kuri ibi ngibi. Ese mwebwe ubwanyu nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, uruhare rwanyu ni uruhe?
Nagira nkundira imbere yuko nishura ku ico kibazo mbanze ubwa mbere mvuge ku kintu kimwe Beko yavuze, kuko yavuze byose no bivuga ko byose. Beko jewe sinumva ingene avuga ngo bamwe bavuga yuko babahungishije abandi nabagashaka kubahungisha. Mbe nkuba ariko aravuga ngo jewe ni nta bashatse kuvuga iki, sindavyumva, naramubwiye ko nahunze. Rero nibaza yuko akwiye nahone kuzararaba kiwe munsi na umunsi no mvuga no bivuga siwe yo bimvugira. Ivyo rero nibaza ko yo mfasha kandi nawe nakifasha akakuza aravuga ivyo umuntu atavuze byo bavyiza gusumba, kuko arazi ko kuko navuze numugenzi turavugana mbuga sindibaza ko ndamubwira iyo jambo numunsi numwe. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri ni ijambo muvuze uyu munywanyi wanyu yanditse kuri Facebook, niwe jewe duhuriza ko turahuza ko ibi yavuze ibiganiro bizohoraho, abantu bazoguma baganira, kandi kinicho nibaza yuko gihambaye. Hanyuma kindi niki bavuze cuko abantu ba botaha, nabisubiyemo nabivuze, gutaha umutekano umuntu wese tweze nibyo twifuza ko botaha, tweze dushaka ko botaha, ariko igihe umuntu ataragira umutekano leta niko kazi kayo, nibabandanye bababwira batahe, nibumva ko uzoba yumva ko afite umutekano heza atahe. Mugabo sinibaza ko Beko ariwe yobibabwira ngo nibatahe, kuko sinibaza ko abifitiye ubwo bushobozi n'uburyo. Nabivuze leta irafise umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba, ivyo azobivuga aheza atanga ivyo vyemezo baheze batahe. Mugabo twebwe nkuko waruheje kubivuga, nagira mvuge ku kibazo warutubajije ko watubajije ikibazo uruhare rw'amashirahamwe yigenga. Amashirahamwe yigenga mwijambo rimwe mu gifaransa agira ico bita vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ni kuvuga abantu batowe bakaba batwara igihugu, twe tubashinga ijisho kugira ngo turabe ibyo bariko barakora, nico dukora nta kindi. Nkubu umuntu ariko arumviriza bamwe muri twebwe urumva neza yuko sinzira yuko vigilance citoyenne ari kuvuga nk'umuntu avugira leta. Ibyo si nibaza ku ivyo oya biri mu mategeko ya societe civile. Societe civile imaze imyaka irenga 2000. Imaze imyaka myinshi cyane societe civile. Uravye imyaka imaze. Ku isi yose ikora kumwe. Nta hantu namwe societe civile ivugira leta. Jewe ntaho ndigira ndavyumva. Ndavyumva mu Burundi gusa. Rero nico gituma nibaza yuko twokumvikana tukumva ico ari cyo vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne ukora akazi uraba ingene leta iri kwirakora, nta kindi. Ibindi byose umuntu akore ruhande yico aba ari kwakora ibintu atari la societe civile. Naha rero twe turiko turavuga tuti uno munsi mu Burundi hari ibibazo bihambaye cyane, ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro rusangi, ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro ibereye bonne gouvernance, ni ibibazo bijanye n'iby'ubutunzi. Ibyo bibazo bitatu ni bibazo nibaza yuko uno munsi amashirahamwe yigenga ari byo bibazo yatuza gukorera ko cyane. Ibyo rero si nibaza ko Beko uno munsi ashobora kubihakana. Uburundi kuva amasezerano ya Arusha asinywa gatangura gushyirwa mu ngiro mu mwaka 2005 amakunga amaze gutanga amamiliyaridi arenga 10 y'amadolari. Urumva icari cy'amamiliyaridi 10 y'amadolari ingena ngana? Ayo mafaranga twari twiteze yuko tuzoba dufishitse kuri ku munani ico kudufate kuhungena urugero rw'ubutunzi ruduga, ariko uno munsi turi munsi y'ubusa. Beko ibyo arabizi ntiyo bihakana, ariko ibyabitumye ni ivyo nyene by'ibibazo by'abanyepolitike yari ko aravuga aho duhuriza ko usanga barondera inyungu zabo. Kandi ahandiko ndavuga abanyepolitike mvuga bose araba muri opposition ari n'abatwara ubu bose usanga uri kurabitegereza neza usanga umengo barondera mu byukuri inyungu zabo rimwe na rimwe uzobitwereka uzotwereka imigambi tukabona ko twashira igihugu ku murongo. Nico gituma rero twebwe uno munsi nk'amashyirahamwe yigenga twifuza yuko abanyepolitike boshira imbere ibyo twokwita les valeurs, no kuvuga ibintu mfatirwa kabanyagihugu bose bakumva yuko ari ngombwa mugabo ntibarondera inyungu zabo nk'abanyagihugu, numva bitoshoboka ko twabyemera.
Urakoze, guma nawe ku murongo. Bwana Njangwa, harundi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika witwa Felix Sindayigaya nawe watwandikira agira ati nk'intererano genotanga nuko ayo mashyirahamwe yosaba inshuti z'u Burundi kugira zifashe impande zibiri, avuga ko ari leta n'abatavuga rumwe nayo zikumvikana mu kujya mu biganiro bidakumira kugira ngo abarundi turuhijwe n'izi ndyane turuhuke. Nta kuntu leta cyanke abatavuga rumwe nayo hari uwo vuga ko akunda abarundi turimo twita akunda abarundi kandi turimo twicwa n'inzara, indwara zitandukanye ziva ku bukene bitwugarije. Iyo wumvishije ibi bitekerezo by'uyu muntu, wowe ubona umuti wava hehe?
Ego me izo ni vyifuzo kandi ni vyiza, mugabo ico boba batamenya nta numwe muri twebwe twese tuba mu mashyirahamwe adahari n'ibyicaro bya politiki cyangwa twigenga nta ukunda abenegihugu gusumba leta, kuko leta ihari ni leta yatowe n'abenegihugu kandi irakunda abenegihugu gusumba abatari bake muri abo baba bariko baravuga ibyo. Ni ukuvuga yuko abashinga amateka cyangwa inzego zose zatowe zikorera bene gihugu bazitumye, ntizikorera ibyiyumviro by'umuntu umwe umwe. Ni ukuvuga yuko rero ego ko hoba hariho inzara cyangwa hariho ingorane z'umwimbu mu gihugu, byinshi byavuye kuri iyo politike mbi nyene ikogwa n'abo bantu binyegeza badashaka no kuvuga bati twebwe ni twebwe duserukira umugwi kanaka. Ntabwo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta, uwo babaza umwe uti wewe mbega wewe ntuvuga rumwe na leta, wotora bake badashobora kukubwira ico baba bariko barapfa na leta uno munsi cyotuma badakorana n'iyo leta canke cyotuma bataba mu Burundi. Iyo niyo ngorane rero nyamukuri hari y'ikinyoma, kubesha, kurondera ugwenge gukuguma bazungurutse ibintu. Mugabo aho kuvuga bati reka dusabe, mbega ntiwibukaganya kubaho mumenyesha makuru yuko kugira ngo ubumwe bwa Buraya buhagarike izo mfashanyo. Hari abantu mu mashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politiki no mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta, bamwe bamwe bagiye ngaho onye baragenda barashyigikira ubumwe bwa Buraya ngo nibufatire ibihano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero bageze aho bavuga ko bakunda bene gihugu yuko ari uko bakenye bamerewe na kandi iyo nzara aribo batumye imfashanyo zidashobora kuza kuko bashaka yuko leta iganira n'abagombye kuyitembagaza mu 2015 abantu bagomba gufuta demokarasi. Aho niho hari ingorane rero kwanga kudaha guhana ibyaha, bagashaka yuko abakoze ibyaha badahanwa baje mu biganiro.
Hanyuma kuri wowe kuri
biganiro rero byaraheze bibera mu gihugu hagati, abene gihugu barafite aho bahagaze n'ibyo bashikirije, ibiganiro bibera hanze navyo abariko barabikora bavuga bati twebwe turafite ibyo dupfa na leta nibivuga amazina bace bavuga nabo basebukira.
Kuri wowe bwana Beko, buretse gato kuri wowe ibiganiro bibera mu gihugu byaraheze, abari hanze wumva ko abashaka kubijyamo urashaka ko bivuga kugira ngo bamenyekane kugira ngo babe bajya muri ibyo biganiro, ese waba wemera ko ibiganiro bikenewe?
Ibiganiro birakenewe bizobandanya.
Hanyuma bizahuzande bizahuzande
bikenewe cyane
bizahuzande noneho
bihuza abarundi bose, bihuza abanyapolitike, bigahuza amashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politike, bigahuza abigenga, bigahuza abaserukira amashengero, bigahuza n'abarundi benshi bafite ijambo mu gihugu. Mugabo ibyo biganiro bikaba mu gihugu hagati kugira bagende barakosora utuntu twose twoshobora tubi turi no mu mategeko canke nk'ibyo hari mu masezerano y'Iharusha boba bari bagiye gushyira mu ibwirizwa nshingiro kugira ngo habeho irindi bwirizwa nshingiro rigororotse rimeze neza yasubira guteranya Abarundi umwe wese ngo arisigure uko ashaka, bagira intumbero imwe y'uko risigura kandi bashyiremwo ibintu bishobora gufasha abene gihugu n'abantu bose baba mu Burundi n'abanyamahanga bahaba, bagire amategeko bagendera ko, ariko ntihagire umuntu asubira kwiyumvira yuko ibiganiro byokwama biriko birabera hanze nk'uko umenga mu Burundi ntihagira abashingantahe. Aha mu Burundi hariho ujya mugwi ugejwe kuraba ukuri n'ukurekuriranira severe, hariho ombusumani, hariho dukeneye yuko nyine icyubahiro Kaguta Yoweri Museveni umukuru w'igihugu cya Uganda akongera akaba umuhuza mu biganiro by'Abarundi na nyine icyubahiro William Mukapa yahora atwara igihugu cya Tanzania, yuko bumvikana kugira ngo ibiganiro babiheze bibera hanze bihere, hanyuma ibiganiro bibandanye Bujumbura nabyo nyine bihere n'ingoga kugira ngo amatora y'2020 ategugwe intwari ibereye ibandanye gukora agateka kazi na muntu kabandanye gushigikirwa, hanyuma turabe yuko ubutungane bukora kuri bose kandi bwigenga.
Urakoze
cyane twebwe, amatora agende neza, demokarasi itimbatazwe, ntihagire umuntu n'umwe asubira kuguma yiyumvira yuko adatsinze amatora acagwana.
Urakoze
cyarondera ibiganiro.
Urakoze
cyarondera ingena tembagaza ubutegetsi ku ngufu.
Goma kuri telefone, reka dufate nabandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ahmed wirwe neza.
Wirwe.
Uri hehe?
Kirundo.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye je ndashaka kubaza Gabriel Firi, mbega ko bavuganye n'uwaserukiye n'intumwa yawo ni bo bavuganye ku byerekeye amashyirahamwe ya adahanije ibyicaro bya politiki ko bahunze, bakaba bahunze kubera bariko nyine barabiruka ko hanyuma bo icyo kibazo barakivuganye kugira ngo bashobore kudotaha batahanye n'abantu babacungerera umutekano kuko mu gihe wari kavuga ko bashobora gutaha ntibashobora gutaha kuko leta nka Pacific ni ntazwi ntashobora gutaha kuko atashe ni nko mukozi myoshikira niko novibaza.
Urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe Ahmed. Bwana Rufyiri, subiza ibyo bibazo bya Ahmed nyuma ugire n'icyo uvuga ku byo Njangwa avuga ngo ibiganiro bibera hanze ntago bigikwiye umuhuza kwiye kubihamagaza nyuma kabisoza ibindi bigakomereza mu gihugu cy'u Burundi.
Ego nivyo mugabo nagomba nyakubaha mumenyesha makuru ndagusaba uzuramubwira zaragabanya avuge make kugira ngo twese tuvuge ibi tunganye umwanya kuko ntarifashe ijambo nashaka kurirekura sinzi igituma. Hanyuma icyo nagomba kuvuga kwiki umunywanya shekirije ni bimwe navuga ngaruka kuri imwe navuga kare burya umutekano w'umuntu n'umuntu wenyine yumva kwa ofisi sinibyo nibaza nta yindi nyinshi numva jewe notanga umuntu ni wamenye ni we yumva wenyene ko afise umutekano ico sinibaza ko ari beko yubwira umuntu ngo natashaje ntatahe uwagumye mu gihugu na wene ari mu gihugu hariho nabantu bari hanze bashavura ngo harabari mu gihugu erega nivyo bibazo bihari abari mu gihugu na bamwe bati bari hanze bari bagumiza mu gihugu urumva rero bamwe nabandi bivanye n'inyungu babifisemo usanga barondera ingene bakwega ibinabiri mugabe ikibazo cy'umutekano ndabasavye umuntu wari we wese bakirekere umuntu wenyine ugiticiwe ni bu leta nayo niyabona yuko ifise ibikwiye byose kwa bantu bata izo hizi byivugire yo nyene n'ukuri ndasavye beko arihe gusubirira leta kuko sinibaza yuko yahindutse umuvugizi wayo ico nico no bigira ico ndabivuzeko. Hanyuma kubijanye n'ibiganiro byuko byoza mu gihugu nabivuze beko tumaze bibi biganiro byo mu gihugu twe twaramubwiye nk'ibiganiro byagizwe na CNDA yiko tutavyemera kubivyo ituma tutavyemera twarayivuze tumaze no kuvyandika kenshi sivyo tunyegeza ivyo hanze navyo nibaza yuko beko azi uruhara rwa Museveni azi uruhara rwa Mukapa azi uruhara rwa Nations iri ndugwa abandi bose rero uno munsi ico twibaza ahubwo kubera twumvise yuko batangaje ko mu mpera z'uku kwezi hazoba ibiganiro niyumvira yuko ahubwo beko yoba aritegura karondera intererano yoterera ibyo byose agaca bivuga kugira ngo izo byose ariko arashikirije abije mu rwandiko. Hanyuma hari ikintu urumva iko kiriho kirantangaza yarabonanye na Gafando abandi bose baratanze amadokima mugabo wewe nta dokima yatanze nkeka yari yazitanze nkeka hanyuma mugabo niyumvira yuko ikintu gihambaye uno munsi nuko abantu botanga ibyo bintu byanditswe ibindi bakabivuga kugira ngo bagende badufashe gutora umuti w'amatati uhari jewe twe mwishira mu rikome nk'abantu turaba ibintu by'imbireho myiza y'abanyagihugu no kusabikanya ibyo abagihugu ifise twebwe dusaba yuko ibiganiro byonyaruka aho turahurije na Beko twipfuza ko ibiganiro byonyaruka n'ingoga cyane kugira ngo ibibazo bihari uno munsi bibazo bitariko birigo bitariko biravugwa ibyo Beko ariko aravuga uno munsi ejo bizomugora ko abivuga kuko ikibazo kijanye sinzi ko nobandanya kuko sinifuza gufata umwanya nk'uwo Beko yafashe.
Reka dufate undi muntu umwe kuri telefone hanyuma dukomeze. Jean Marie wiriwe neza uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Narifise akabazo nagomba kubaza babatumire. Urabona mu Burundi iyo amatora abaye hama haba akajagari bamwe bakayemera abandi bakayahakana ako kajagari katwara abantu ku biganiro ibyo biganiro bigatuma uwatsinzwe n'uwatsinze bicarana none ubwo ntiyo bari strategi politiki bariko barakoresha kugira umuntu wese azobona ko atsinzwe yamacatera akajagari mu gihugu abanyagihugu tukatikirira hama nabo bakajya mu biganiro bakaganira maze bakaronka ibiti byabo mugabo natwe twagiriwe nabi turonke intahe ntitunganirize none ubwo twe abanyagihugu bato batize ibiganiro byabo tuzunguka mwiki icyo cyari nicyo kibazo cyane.
Urakoze cyane bwana Njangwa mu magambo make cyane masegonda make cyane.
Twebwe twosaba yuko bakora ubutungane kunyarutsa amadosiye kuba ariko barakurikiranwa n'ubutungane kubyerekeye iby'uko nka Pacific ngo atashe ngo yogira ingorane Pacific yogira ingorane kuko arafite ibyo yagirizwa n'ubutungane mugabo icyo yogira ku ingorane bo murengutse imbere y'intahe nta kindi hanyuma akera canke agacibwa urubanza ibyo nibyo numva jewe ikibazo nacyo cyerekeye yuko amatora igihe cyose abaye hari abantu bama baca bagumuka ngo amatora barayavuyemo canke bakayanka canke bakayemera yuko yabaye neza mugabo agaca bica abatowe abo rero bariho mu Burundi kandi nukuri n'ubu Imana idakinga mu 2015 zarahatswe gusubira ubu rero twebwe dusaba yuko ahubwo demokarasi yo kwigishwa neza kuko demokarasi hariho abayigize ubwa mbere igikoresho kubera yuko ababatumye bababwiye bati mu Burundi ntazohigire habaho demokarasi itsimbatare Burundi nibuze bwigere butwagwa n'inzego zatowe abo rero bariho hariho umugwi w'abantu udashobora kwemera amatora uwo mugwi rero ni wo ukwiye ahubwo kurondegwa neza buhoro buhoro kugira ngo wigishwe neza iyo demokarasi mugabo turaryohewe cyane twebwe muri Onerope turavye ingene ibintu biriko biragenda nuko abo bantu bariko barakura n'abantu bariko barakura bafite imyaka nibaza yuko ko mu myaka 10 nibaza kwizongorana ngira ngo tutazo sura kubandana
bwana njangwa tuvuge ko umuhuza mu biganiro by'abarundi mu nama arimo gutegura yari yatubwiye ko izaba mu mpera z'uku kwezi yemeje ko cyangwa se ategetse ko ibiganiro bikomereza mu mujyi wa Arusha kandi bikaba ari ibiganiro bidaheza mwebwe ko mutsimbaraye ku cyifuzo cy'uko ibyo biganiro bijya mu Burundi icyo gihe bizagenda gute
twebwe turashyigikiye cyane umuhuza kuko muhuza mu Burundi nta kibi kiwe ahuza abantu kandi agahuza ababishaka mugabo mu gihe ibiganiro byobandaniriza hanze gucyo onye bigasubira kudutwara umwanya nk'urya byatwaye mu 2000 twebwe muri Onerope nizosubira kugenda iharusha twebwe
urakoze
tuzoca tuguma mu Burundi
urakoze
usubirayo
urakoze
ibiganiro mu Burundi twebwe nizosubira kugiharusha
urakoze no bwana Rufyiri wumvisha ibyo umuyobozi wa Onerope avuze none mu gihe koko hari abatsimbaraye ku cyifuzo cy'uko ibiganiro bya Arusha bihagarara bigakomereza mu Burundi icyo gihe amaherezo azabarayaye
ibyo ntibishoboka na kubivuga ni kimwe ni ibyifuzo umuntu arabumviye bariko aravuga gucyo erega niyo nabibabwiye abanyepolitike bamwe bose bagira imikenyuro yabo mugana ukora ko iyo mikenyuro bariko barakora twebwe abanyagihugu idufasha twebwe nagira ndavuge mu ncamake icyo nibaza gikwiye uno munsi umuhuza Museveni n'umuhuza Mukapa nibo bitwa mu gifaransa regara za Korodarusha nibo basinye ku masezerano ya Korodarusha kwa mediateur ugiye kuyasoma ucubibona neza abo bantu rero barazi ikibazo cy'u Burundi nibamaze imyaka 2 bariko barumviriza abarundi barazi ikibazo cy'u Burundi twebwe rero mu gwete twabandikiye mu minsi 3 heze twabasabye yuko bo tuzanira ico twise pre accord no kuvuga intangamara y'amasezerano babituzana iko na kimwe bataza ubu babikorane na gafana twaramushikirije makete yose hanyuma utazogenda Arusha cyangwa atazogenda handi uwo muntu uca tubona ko ariwe atagomba kwa mahoro agaruka mu gihugu ibyo nibyo nibaza ko byoroshye cyane kumva hanyuma ibya Bekovoze duhuriza ko nuko mu byukuri hariho abantu ibiganiro ariko barabikamisha ibyo navyo ntawe uhava abideha nibyo batashaka ko bihera abandi nabo bakavuga bati byo babiratevye twoba turironkera utunaturiya ku gihugu gucyo gucyo gucyo. Abo bantu rero nibo twasavye kumuhuza n'abandi bose burabira hafi bakara abo bantu baribo kuko bari ku mpande zose. Mugabo tubona ku ruhande rwa leta umengo nigo rubikoye mwemwo cyane, ariko rero bose bokumva ko abanyagihugu no munsi bari mu bibazo bidasanzwe. Twari ko turavuga ibibazo by'ubukene, ibibazo byo kwiyumvira kazoza, kuko nk'uno munsi abantu batari ko bariyumvira ingene igihugu mu myaka 20 imyaka mezi twizo bakimeze cyese numva abanya politike uko bo bari nuko baba bameze kubera inyungu z'umuntu cyangwa inyungu z'akagwi ukacubigurisha inyungu z'imiliyoni 12. Uyu muntu none yocavuga ko ari umunyepoli akina politike imeze gute? Nisho ni vyo rero twiyumvira yuko bo tuzanira ayo masezerano tukabona ibirimo hanyuma tugaheza tukabishigikira cyangwa tukavuga tutabishigikiye kuko turazi ko abahuza babizi byose.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Nzokira wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Nasa kumubwira batumire. Ese yuko babonanye n'ujyana n'ingenzi n'umwe yawo ni kafando. Bika mu byo abantu bari zurabona ikibazo ngo ubuge hari hari mu nzira bene wacu bahungiye amahanga y'igihugu akandi kugira ibintu neza mu Burundi bigaje yuko abantu bamaze gutahura. Ubwo tugiye turavugana bahaje gusanga kumbura ibihugu bahungiye mu buryo abere nkambamye kugira abahungura. Ugasanga dusubiye nk'akarorero ngaha hakugima hama tatisi y'abagenzi hafi bahungiye ako ugasanga hari intamba mikara abategetsi n'umunyegihugu bari intamba mikira batahuye ega uwo mu bugeno mwa yawo ni kafando baba iki kibazo baba kimutuye hari cyo yari mu rekeje kibazo cy'abakanye mu kandi kandi parisho mu rakoze.
Urakoze cyane bwana Rufikiri. Icyo kibazo cy'abantu bashobora kuba babuza impunzi gutaha, mwebwe mu bushakashatsi bwanyu hari icyo muzi?
Nivyo ize nibishobora kubura kuko nabivuze yuko bamwe bamwe bose bagira inyungu uko wumva leta iguma ikora ibishoboka byose ngo babatahe irafise inyungu yuko bamwe babataha. Hariho rero nabari hanze ibyo usanga babigiramwe inyungu kuko twe nk'abantu bo mu mashira hamwe yigenga twe tuvuga ibintu uko biba bimeze uko babiri. Mugabo nabivuze n'ubu ndabisubiyemo, nta muntu ashobora kubuza umuntu ashaka gutaha, ni nk'uko atamuntu afise uburenganzira bwo kubuza umuntu ashaka guhunga. Ibyo ntibishoboka. Nta muntu umuntu agumbwira ngo mpunge nk'uko Beko yari ko arabivuga cyangwa sinohunga ngo nuko bikabivuze cyangwa undi wese abivuze cyanke ndi hanze ngo ntahe ngo nuko nakabivuze ngo ntahe nta ntumva ku mutima biriyo. Nico kibazo rero abantu bafise ibyo birahari. Mugabo umutekano n'umuntu ugiti ciwe yumva kwa ufise ibyo rero mariko muravuga nibyo harabaye mubwiye babe kubara bimubwiye yuko butaha boyo bafasha mugabo wewe cyari kimuzanye kwari kugira ngo yumvirize abana bariya. Ico nibaza yuko wewe yaraje kumviriza abantu hanyuma bari bafite amadokima barayamuha nkuko ishamo rikomeje yabwiye twarabimuhaye amadokima twaramuhaye impapuro twari twakoze ngo twabihereje n'abahuza. Mugabo ikintu cihuta nibaza ko tugiye gushimikira ko cyane nibaza ko ari ibintu bibiri twumva ngaha twumvikanye ko na Beko mbega none ko twese ko turavuga ibiganiro tuko turavuga amatora turiko turavuga impunzi n'ibindi mbega Burundi mu myaka 20 uzabumetse gute? Ibyo nivyo bibazo dukuye kwiyumvira kuko hari bibazo no munsi tariko biriyumvirwa ko ariko ari bibazo bihambaye cyane n'ibyo ariko aravuga by'amatora bishobora kugorana. Avyumva vyumve Beko twiyumvira ingene Burundi uno mu myaka 20 mu gihugu aho umupfaso na byarabana batandatu mu gihugu Burundi ari cyo gihugu cyanyu uno munsi gikenye mu gihugu uno munsi ubushomeri buruko buruno munsi mu gihugu igihugu gifise urwaruka rurenga ibice 50%. Ibyo bintu sinibaza Beko umunyepolitike atari yumvira ku ibyo bibazo ingene Burundi je buzaba bumeze sinumvuye mu pinye politike kwakini yariyo naha twe na Beko twa tugiye gukorera ahubwo gusumba kuza kuvugira abakuze bashobora kwivugira abo nyene tugerageze tuvuge ibyo bibazo bihambaye nayo kuza kuvugira abantu bashobora kwivugira sinibaza yuko abanyepolitike barashobora kwivugira sabana twibwo muri societe civile tuza kuvugira abanyepolitike reka tuvuge ibibazo bihanze igihugu.
Reka dufate umuntu wa nyuma kuri telefoni. Irakoze wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego
Jewe nagira ngo ntangure na cyane cyane shimire Rufiri.
Gerageza guhagarika gushimira, vuga ikibazo cyawe dusigaranye iminota itarenze.
Ikibazo cyane nagira mumbarize mbaze Beko kubyo twumvise ari karashikiriza. Ni kuvuga ko twebwe muri iki gihugu cyacu Burundi ingorane ziriho narike kwirengagiza ingorane ziriho kandi igihugu ni cya bose. Twebwe icyo dubona gikwiye nuko aba bose abanye politike boje hamwe atagusobanura ngo yagize kugira yagize iki, kuko nta numwe yera muri iki gihugu bose badufitiye amakosa. Twebwe abene igihugu bato badufitiye amakosa, ahubwo nibagire bagende muri ibyo biganiro banyaruse nk'ubu ikibazo cy'inzara matara ntayo mu gihugu. Urumva yuko ni ibintu biteye agahinda, biteye umubaro cyane gose.
Urakoze cyane.
Twagomba gusaba yuko ahubwo izimpanuro baza baratanga impanuro ndiko ndaraba nka Beko asa n'uri karateranya.
Urakoze irakoze bwana Beko mu magambo make cyane ngo murasa nkaho muhishira ibibazo kandi bihari.
Banyiyumvira ko atari byo. Bega ninda tubugije gutera imbere. Nitwe twibuza gutera imbere. Mu gihe twama turiho turatana ku mwikomo. Tukanka icyo bita competition. Nitwemere kujya mu ihiganwa. Kandi abarundi twamye turi abantu dukunda ihiganwa. No mu ishure mu Burundi barahiganwa ubaye uwa mbere bakamuha agashimwe kandi abo bigana bose bakamwemera gushika naho yaheza amashure bakavuga bati urya muntu yarandusha ubwenge yarabindusha ibyo mu ishure. Ubu rero aho byabaye nabi ntibakemera guhiganwa, abahiganywe bagatsindwa baca bashaka uhindura ingendo bagakoresha igikenyi. Ibyo nibyo bibi. Ubu nayo handi icyo nico cyishye rero ubu kubera badashaka bavuga ngo baba bugiye gutera imbere. Ninde yaba bugiye gukora? Ninde yaba bugiye kurima? Ninde yaba bugiye korora? Ninde yababwiye yuko bategezwa kwama iminsi yose bariko biruka mu bya politike bagakwegera urwaruka muri politike bakarubujana mu migambwe bakaruburagiza hanyuma rero bigaca bivamo guturatuzanya, kwangazanya, gusahurana, kwicana? Ibyo si twebwe abarundi tubigira. Tujya tujya guta umwikomo ku bandi bantu. Ibyo rero twe na Rufiri nk'uko abivuga n'abarundi bose bafite umutima wo gukunda igihugu, ibyo nibabyumve babyemere, tureke gutana ku mwikomo, dufate ingingo yo gushyira imbere neza y'abene gihugu, y'abana bariho n'abazovuka, y'abantu bariho bakuze n'abari hagati na hagati, n'abasaza n'abazovuka. Tureke kwama iminsi yose turiko tuvuga ngo ume ngo leta yakoze iki benye yugiye mu ihiganwa. Bagomba ko leta rero ibareka bagatsinda amatora batahiganywa.
Urakoze
uyu mugambi uzokwemera
bwana Beko nta mwanya dusigaranye umwanya utubanye muto cyane. Mu gusoza mu masegonda atarenze 20 bwana Rufyiri, niki mubwira abarundi, niki mwifuriza abarundi?
Ubwa mbere nuko twifuza ko amashirahamwe yigenga akora akazi ko guhanura, akora akazi ko kuba hagati, kandi kiraza kwishirahamwe rikoresha ikintu bita violence. Nta shirahamwe haba mu majambo haba mu bintu ibyo byose amashirahamwe yigenga akoresha la no violence.
Beko
kabiri dusaba abanyagihugu nuko
Beko nawe masegonda 10 icyo wifuriza abarundi muri aka kanya?
Ndabifurije gutsimbataza amahoro n'umutekano nk'uko bariko barabikora. Nifuza yuko ibiganiro byohera n'ingoga, ibiri hanze bikazi Bujumbura, tugaca tubandanya dutegura amatora twongera twiteza imbere.
Gilbert Beko, umuyobozi w'ishyirahamwe Onolope, urakoze cyane.
Murakoze gushima nyakubahwa.
Gabriel Rufyiri, uyobora ishyirahamwe Rukombe, nawe turagushimiye cyane akanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Mwakoze gose n'ukuri. Twifuje ko ibiganiro natwe byobandaniza byari ko birabandaniriza kugira ngo bishoboke ko twoshikira ku masezerano azotuma igihugu cyacu gitera imbere kikayagwa mu makungu.
Nshimire Engineer Sule na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika.